neza shengero ego dushishikare guhimbaza imana mukumviriza ijambo ry'imana ryanditse mu banyefeso igice cya kane kuva ku murongo wa 25 gushitsa ku murongo wa 32 havuga ngo maze mwiyambuye ibinyoma umuntu wese avuga n'ivyukuri na mugenzi we kuko turi ngingo za bagenzi bacu nimwaraka ntibibakoreshe icaha izuba ntirirenge mukiratse kandi ntimuhe wa mugwaniza icicaro uwiba ntakongere kwiba ariko apfuma cumukura akoresha amaboko yiwe ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuri bwigwa kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana kandi ntimukababaze mwemu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa umururazi wose kujingitwa uburake gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose mugiriranire neza mugiriranire imbabazi muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo amen Paulo ngaha ariko abandanya kwagura icimviro yavuze mu murongo wa mbere muri bikigihe twase mu murongo wa mbere Paulo yababwiye ko bakwiye kugenda nk'uko bibereye ihamagagwa bahamagawe ariko yagura ico cimviro cahereye ku murongo wa mbere aho abizera hariho uburyo bahamagawe kandi bashishikara kugenda bihuye nuko bahamagawe abizera bahamagariwe iki abivuga mu buryo bubiri avuga ati ikintu ca mbere mwebwe abizera mwahamagariwe n'ubumwe kuva ku murongo wa mbere gushitsa ku murongo wa 16 musomye ngaha ku murongo wa 3 bavuga ngo mushishikare kuzigamisha ubumwe buva kuri mpemu umugozi w'amahoro kuko muri ku mubiri umwe mwahawe mpemu umwe mufise icizigiro kimwe mufise umwami umwe mufise ukwizera kumwe mufise batisimi imwe mufise mwana imwe ariyo data wa twese Paulo avuga ati abizera bose bashizwe ku mubiri umwe ingingo zose iyo ziri ku mubiri zihamagarirwa kugira ubumwe kuko ingo rumwe ntirushobora gukora ibyo gwishakiye kandi ruri ku mubiri umwe ico rero gihuye n'ingendo ibereye ihamagagwa abanyefeso bahamagawe arabandanya akavuga ati ntimwahamagariwe ubumwe gusa ariko mwahamagariwe ukwezwa kuva ku murongo wa 17 gushitsa mu gice cya 5 tutarashikira ku murongo wa 4 azoba ariko yagura iyo ngendo abizera bahamagariwe y'ukwezwa nibintu bibiri bihambaye umukristo yahamagariwe kubana n'abandi mu bumwe ariko kandi yahamagariwe n'ukwezwa imbere y'uko babwira ngene babandanya mu buzima bw'ukwezwa murazi ko twabanje kurimbura ubuzima bahoramwo buhumanye bufutanye bakiri mu bigabitanyo banki imana kuva ku murongo wa 17 gushitsa ku murongo wa 19 Paulo avuga ngo mwari mufise imitima ikomantaye kumara ukuri banyikirisha ubigabitanya kwabo ivyumviro vyabo n'ubwenge bwabo biri mu mwijima batandukanijwe n'ubugingo buva ku mana ntinkashatse kuvuga ati nta buzima mwari mufise mwari mupfuye ikindi bishize mu ngeso z'isoni nke bakora n'ibihumanya vyose bifatanije n'ukwipfuza aca avuga ati ubwo buzima rero imana yarabubakuyemwo igikorwa ca mbere c'ukweza imana igirira umuntu no kumubyara bwa kabiri tubandanya mu kwezwa kwa misi yose kuko twejejwe burundu rimwe rizima kuva ku murongo wa 20 gushitsa ku murongo wa 24 Paulo avuga yuko ubwo buzima bari babayemwo Imana yubakuyemwo burundu mu kubavyara ubwa kabiri avuga ngo mwarigishijwe Kristo murumva ijwi ryiwe muramusobanukirwa neza muraheza murizera ivyo vyatumye mwambura wa muntu wa kera yari afise ubwenge buhumanye n'ivyiyumviro vya nk'Imana yari afise umutima ukomantaye yagendera mu ngeso zose zihumanye ariko uwo muntu muramwambugwa muhindugwa bashasha na mwemu mu bwenge bwanyu muraheza mwambika umuntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri ahantu twarahatebeye turavuga yuko agakiza si ikintu gisanzwe kiba mu buzima bw'umwana w'umuntu agakiza no guhinduka icaremwe gishasha naho Imana igukura mu buzima bwa kera bwo kuyanka ikaguha umutima mushasha udeziha wifuza iby'Imana kandi ubinezererewe Imana ishimwe abari barapfuye rero baragizwe bazima ubu bafise imitima mishasha ariko yandikira abanyefeso ariko natwebwe ni nkaho ariko aratubwira ati mufise imitima mishasha mwahawe gukunda Imana n'ibyagezwe byayo ubwenge bwanyu bwacitse bushasha kandi mushishikara kugaragaza ishusho y'Imana muri nosi Imana ishimwe ubwo nibwo buzima bw'abizera bahoze banka Imana ariko bahindugwa burundu mu kwambika umuntu mushasha kandi ahora ahinduka mishasha na ntajyo twabonye yuko umuntu mushasha naho Imana yamuremye atigenga atirebanga aracambaye umubiri kandi uwo mubiri ukoregwamwo canke uganzwa n'icaha uwo mubiri bibiri ivuga mu Baroma ngo n'umubiri ubora n'umubiri upfa kandi ibyifuzo byayo ni ibyifuzo bidahimbara Imana nico gituma uwo muntu mushasha yaremwe ahamagarigwa misi yose kwama ucinyiza kwama agerageza kuhugwanya kuko ufise ibyifuzo byinshi bigamije kukudahimbara Imana uwo muntu mushasha yaremwe adezi hayipfuza Imana n'ibyagezwe byayo ahamagarigwa kwama gwanya ico kiganza umubiri wiwe akagicinyiza akagihindura ubusa kugira ngo icaha nikikabe ku ngoma niko ijambo rivuga mu Baroma ngo icaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu uwo muntu mushasha naho atacaha yaremwe kuko ngo afise ishusho y'Imana mu kugoroka no mukwera kukuri mu ngingo z'umubiri wiwe hakoregwa mu icaha ahamagarirwa ku munsi kwitaba iyo ntambara yingene uwo mubira wako ubushobozi mu bushobozi bwa mwemu yera kugira ngo Kristo ashishikare kugaragara muri we icaha nikibe mu ngoma mu mubiri wiwe. Paulo kuva kuri uyu murongo rero twasomye uyu munsi wa 25 gushika ku 32 aca yerekana ingene uwo muntu mushasha agwana n'uyu mubiri ugikoreramwo icaha. Avyerekana mu gutanga uburorero butandatu. Ndasubiramwo ko ari uburorero kuko ibyo umubiri wipfuza canke udeziha ni byinshi cyane gose si ibi byanditse muri iyi mirongo duhejeje gusoma muga Pawulo aduha uburorero bw'ingene naho twaremwe turi bashasha kogwa c'agakiza cabaye mu buzima bwacu atanga uburorero bw'ibyo tugwana navyo kugira ngo umubiri wako ubushobozi Kristo aganze muri twebwe Imana ishimwe intumbero ya Paulo kubiheza byose intumbero ya Paulo n'ukwerekana ko wahindutse icaremwe gishasha ahora mu ntambara kugira ngo icaha nikiganze mu mubiri wiwe ariko Kristo ashishikarira ubutumwa bwiwe bwose ku munsi w'Imana uheze twarimbuye kukwiyambura kimwe mu bikorera mu ngingo zacu citwa ikinyoma avuga ati mugwanye mu buryo bwose bushoboka mwikunkumure mwiyambure ikinyoma gikorera mu ngingo zanyu muvuga n'iby'ukuri n'abagenzi banyu kuko muri ngingo za bagenzi banyu uwizera yahindutse mushasha birakunda cyane kuko ikinyoma kiri hafi sisteme y'isi irimo ikinyoma cinshi umubiri na kamere biramusaba kubesha kugira ngo abeho mu buzima bwa misi yose Imana ivuge ngo ivyo mwarabirenganye bifatanye na bwa buzima bwanyu bwa kera ariko ubu nimuvugane by'ukuri n'abagenzi banyu kuko Imana yabashize mu muryango mushasha umubiri wa Kristo nimubeho nk'abari mu bwami bw'Imana mwiyambura ikinyoma cyose ariko muvugane by'ukuri n'abagenzi banyu uyu munsi tuza kurimbura ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27 ku murongo wa 26 n'umurongo wa 27 havuga ngo nimwaraka ntibibakoreshe icaha izuba ntirirenge mukiratse kandi nimuhe wa mugwanizi icicaro aya majambo tutaranayasigura biraboneka neza yuko umuntu ashobora kuraka ntibimukoreshe icaha ubundi nawe akaraka bikamukoresha icaha ngaha Pawulo ntavuze ngo ntimukarake Pawulo avuze ngo nimwaraka ntibimukoreshe icaha izuba ntirikarenge mukiratse bisobanura yuko hariho kuraka kwemewe kukuri kudatuma umuntu akora icaha ariko kandi hari n'ukuraka n'ishuvu bijana umuntu mu gucumura ku Mana nashaka imbere yuko tuvuga ukuraka kutariko dutebere gatoya kukuraka kukuri abizera bahamagarirwa n'ishavu ry'ukuri abizera bahamagarirwa muri uru rugendo Bibiliya iravuga kenshi cyane mu mirongo myinshi n'amapasaje menshi ya Bibiliya ko twizera Imana ifise ubushangashigwe budasanzwe Imana yacu yuzuye uburake yahoranye ni kimwe mu bigize uburangamutima bw'Imana kuko dusenga Imana igororotse idakubita na gatoya icaha iyo mana ifise ubushangashigwe kucaha no kubagikora nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo izo kwitandukanya n'abakora ibyaha ibasuke mu muriro waka umuriro w'ibihe bidashira Imana yacu ifise akarangamutima k'uburake Imana yacu ntifise amakaprice ntizirashavura ifise uburake buhoraho butaduga kandi butagabanuka kuko bihuye n'ukwera kwayo Imana ishimwe naho tutoja kure tugasoma hanye ni gice cya gatanu ku murongo wa gatandatu murabe ingene havuga avuga ngo kuko ibi mubizi igice cya gatanu ku murongo wa gatandatu ntihakagira umuntu abahendesha amagambo y'ubusa kuko ibyo ari byo bizanira uburake bw'Imana abantu bintabarigwa ntimugafatanye nabo Imana afitiye uburake bagendera mu byaha bamwe twavuga bapfuye bishwe n'ibyaha byabo Imana ntizobareka gucyo kubera akarangamutima kayo karimo uburake buzotuma yitandukana nabo ikabahana ibihe bidashira Yesu Kristo mu maevangile turiko turasoma muri Mariko nashaka dusome muri Mariko igice cya gatatu ku murongo wa kane n'uwa gatanu ari ngaha mu isi yarabona ikibi kigwiriye cyuzuye akagira umubabaro mwinshi n'uburake budasanzwe ngaha batwereka ingene afise uburake budasanzwe kubwo imitima y'abafarisayo ikomantaye buzuye idini muri bo bakurikira ibyagezwe vya Mose ariko batazi ico byari bigamije bakamwangiriza yuko yakijije umuntu ku munsi w'isabato Mariko igice cya gatatu ku murongo wa kane n'uwa gatanu arababaza ati mbega ibyemegwa no gukora ibyiza ku isabato canke no gukora ibibi gukiza umuntu canke kumwica barihorera aberaguza mw'amaso aratse cane ababazwa nuko imitima yabo ikomantaye abarira uwo muntu ati ramvura ukuboko kwawe arakuramvura kurakira Imana ishimwe hagati y'imitima ikomantaye yankukuri yuzuye idini Yesu yari yuzuye uburake budasanzwe kuko apfuhira icubahiro c'Imana n'ubwami bwayo ngaha mu isi singaha gusa murazi muri Matayo igice cya 21 Yesu ahindira hanze abadandaza mu rusengero ababwira ko ingoro y'Imana ari yo gusengeramwo atari isenga ry'abambuzi iyo kuri kw'Imana kwafashe minenegwe Yesu ngaha mu isi kugira ngo agwanye ico kintu cyose nico bacegereye nico bacitiranywa n'ibijanye n'ubukirisu kuko yipfuza kwera kw'Imana kukuri yararaka bidasanzwe Imana nk'abizera idusangiza ko karanga mutima nyene abizera bararaka cyane Abizera barababara cyane iyo kuri kw'Imana kuriko kurahonyangwa. Abizera barababara cyane, abizera bararaka cyane icubahiro c'Imana catesheje agaciro. Abizera bararaka cyane, barababara gose iyo kwera kw'Imana kwafashwe minenegwe. Muri Bibiliya usomye amazaburi turabona umwe mu bizera Dawidi aho tubona ko yagenda araraka cyane kubw'ikibi yabona mu Bisirayeli musomye nagoma ndabasomere muri Zaburi gice cya 69 ku murongo w'icenda avuga ngo kuko ishaka ry'Imana ry'inzu yawe rinjya ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe izina ry'Imana ariko riratukwa kandi twaranywanishije n'iyo mana uwizera ntashobora kuguma uko yarari hari ishavu n'umubabaro n'intuntu mu mutima ategerezwa kugira kuko yahawe undi mutima mushasha muri Zaburi igice c'19 ku murongo wa 53 avuga ngo ubushangashigwe buramfashe butewe n'abanyakibi bareka ivyagezwe vyawe ijambo ry'Imana ariko rirakengegwa ijambo ry'Imana ariko rifata minenegwe abizera ntibashobora kuguma kwa kundi nyene hari umutima mushasha bahawe kuburyo bahamagarirwa kugwanira icubahiro c'Imana ukwera kw'Imana kukuri kw'Imana kugaragara vy'ukuri bantu b'Imana muri iki gihe kuruta ibindi bihe byose twaba twarabayemo ishengero ry'Imana ryakwiye kugaragara ku burake budasanzwe nibaza ko iki gihe turimwo muri iki gihugu no mu bindi bihugu ni gihe kidusaba kuba bafise umutima wabajwe n'ibiboneka kuba bafise umutima utuntuye kumwe Yesu abonye igisagara kiko kigaragara mu ivyaha yatuntura bidasanzwe kubera ko ikinyoma gisasigwa indava izuba ririko riraka kubera ko ukwera kw'Imana gucokorwa twese turiko turavyihweza kubera ko icubahiro c'Imana cakabwe icubahiro c'umuntu kubera ko abantu bafata ijambo ry'Imana bakarigira ijyabo bakaryorienta bakarihereza intumbero idahuye by'ukuri n'igituma ijambo ry'Imana ryahawe iki gihe nico gihe abizera bakwiye kugaragara ko burake kuruta ikindi gihe ntibakwiye kubaho nk'abantu umenga ibiriko biraba ntavyo babona ariko hari intuntu mu mutima hari uburake butegereza kugaragara kuwizera kuko ikibi kiba kiriko kiragwira ahatumbereye ubwo n'uburake rero bwemewe kandi bw'ukuri bugaragara muri Bibiliya bugaragara ku Mana kuri Yesu no kubizera batubanjirije ariko ngaha Paulo ariko atwereka uburake bujana umuntu mu gucumura avuga ngo nimwaraka ntibikabakoreshe icaha mbega uburake butari bwo buba bumeze gute uburake butari bwo butemewe n'uburake buvanze n'umururazi udasanzwe mu mutima uburake butari bwo n'uburake burimwo kujingitwa kudasanzwe uko kujingitwa kenshi kuvamwo gutukana no gucokorana abanyefesa hanyene twari turi igice ca 4 munsi ku murongo wa 31 avuga ibinyene mpejeje kuvuga avuga ngo umururazi wose kujingitwa uburake gutongana no gutukana nibibavemwo hamwe n'inzigo yose uburake bujana umuntu gucumura nuburake burimo akazikira kadasanzwe mu mutima ku bwa mwene data ibi rero si ikintu gisanzwe kuko Yesu abigereranya n'icaha cy'ukwicana naho umuntu atoba yafashe imbugita canke inkota ngo yice mugenzi we yamufitiye akazikira mu mutima yamufitiye urwanko rudasanzwe yamufitiye kujingitwa Yesu abifata nkaho ariko ashaka kwa kubuzima mugenzi wiwe Matayo igice ca 5 ku murongo wa 21 gusa ku murongo wa 22 havuga ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi wiwe azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucigwa kwiteka uzo mutuka ati wagipfuwe azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu ubu burake n'uburake butandukanye n'abari mu bwami bw'Imana kuko abari mu bwami bw'Imana bagize umwe iyo umuntu ariko aragaragaza umururazi muri we n'ukujingitwa muri we akabigenderamo Yesu avuga ngo ni nkaho uri kwaka ubugenzi wawe ni nkaho ubugomba kwishira mu muriro udakera bababwiye ngo ntukice mugajeho ndababwira ngo bijya bibera mu mutima ukarakira mugenza wawe bigaragaza ko wamaze gutsindwa n'urubanza muri mirongo ibiri ya mirongo ibiri na gatandatu na mirongo ibiri n'indwi Pawulo araduha ibimenyamenya bitatu bidufasha kwisuzuma nimba uburake bwacu ari ubwemewe canke atari ubwemewe. Ibyo bimenyamenya nibidufasha gusuzuma yuko iyo turatse tutariko tuja mu bigabitanyo canke turiko turondera icubahiro c'Imana. Icambere avuga avuga ati nimusuzume iyo muratse nimba uburake bwanyu butariko bubajana ku gucumura ku Mana. Umwanditsi yanditse imigani 29 gushitsa ku murongo wa 22 avuga ngo umuntu ajingitwa abyura imitongano kandi umuntu w'inkazi agira ibicumuro byinshi. Iyo umuntu afise uyu mutima ukomantaye wo kuraka utagamije icubahiro c'Imana yirundaniriza ku ibyaha byinshi n'ibicumuro byinshi. Wowe wibaza ngo yaratse gusa mugabe ijambo ry'Imana ngahagerekana ko havamwe ibicumuro yirundanirizamwe ibicumuro byinshi. Nagoma ndome kurutoka ibicumuro bimwe bimwe bisohokera mu kuraka. Icambere n'ubwibone. Ubwibone iyo umuntu ariko araraka arakira mugenzi wiwe afise umutima uboneka kumenga we waragororotse ariko mugenzi we niwo gucigwa ku rubanza. Umutima usohokera mu kuraka kugamije umutima usohokera mu kuraka kuriko kuja gucumura usohokera mu bwibone. Umuntu aja hejuru y'abandi umuntu ntiyubaha mugenzi wiwe niho hasohokeramo gutukana niho hasohokeramo gutongana. Ubwibone ni kimwe gituma umuntu aduza ishavu kuko abona umenga wewe ari mukuri ariko mugenzi wiwe ari mu kinyoma acamutsindisha sur place kugira ngo aneshwe atsinde. Pawulo rero ngaha ariko avuga ati musuzume nimba uburake bwanyu butariko bubajana gucumura ku Mana. Kimwe mu by'umuntu akwiye gusuzuma nuko umutima wiwe utamaze kujamwo uburake akazikira inzigo bigaragaza wanashima ko umuntu adaharira abamugiriye nabi canke umuntu akaba yanka yansa umuntu gusa atanica muhoya atari uko yamugiriye nabi mugabo akaba afise akazikira mu mutima wiwe. Ico ni kindi kigaragaza ko uburake bw'umuntu bushobora kuba bubitsemwo icaha. Umuntu akaba mufitiye akazikira mu mwanya kanaka tukabona ikintu menga kire explosion nka bombe kubera ko wari ufise akazikira mu mutima wawe. Imigani igice ca 14 ku murongo wa 17 ikiranda muke gikora iby'ubupfu kandi umuntu w'akazikira n'abandi baramwanka. Kimwe mu bigaragaza ko hari akazikira kadasanzwe iyo bigeze ku explosion ngo bije hejuru umuntu ararandamuka ukavuga uti mbega iri shavu rivuye hehe uyu muntu yahora ameze gutya anye ni kubera iki? Nakazikira yabitse mu mutima w'umuntu. Pawulo ngaha ariko abibwira abera bagizwe bashasha mugabo kamere kabo n'imibiri yabo irafise ivyo vyipfuza aho usanga umuntu yagize akazikira kuri mugenzi we. Ababwira ati mugabe musuzume nimba uburake bwanyu butariko bubajana gucumura ku Mana. Subwibone gusa sakazikira gusa mugabo biragera naho kuraka bituma twifuriza abandi ibibi. Cha kintu ca mbere ubona yuko wifuza ko kitogushikira ucifuriza mugenzi wawe. Ese iki kintu co mushikira? Ni kintu kiriko kiba mu mutima wawe mugabo kifuza yo ashikirwa ni kintu ca mbere. Ico kintu mwifuriza ni cha kindi wifuza ko kitofa yigushikira n'umunsi n'umwe. Hari ubwibone hari akazikira mu mutima hariyo no kwipfuriza mugenzi wawe yuko ashikirwa niki ntibishikira ngaho gusa hari nigiye n'imitima yacu yipfuza kwihora tinoro nk'akaryo kingene ndamusubiriza mu ndumane kandi mu mayeri menshi adasanzwe umutima w'umuntu karondera kwihora. Abaroma igice ca 12 Pawulo arabivuga ko Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 17 gushika ku wa 19 ntimusubirize umuntu mu nkoko ikibi yabagiriye mubabare gukora ibyiza imbere y'abantu bose namba bishoboka mu ruhande rwanyu mwuzure n'abantu bose abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo uburake bw'Imana kuko handitswe ngo uguhora n'ukwanje nijewe nzobasubiza mu nkoko ni ku Uhoraho agize. Musuzume nimba uburake bwanyu butari kubajana ku gucumura. Mu burake hinyegejemo ubwibone, mu burake hinyegejemo akazikira n'inzigo, mu burake harimo kwipfuriza mugenzi wawe yuko yoshikirwa n'ikibi, mu burake harimo no kwipfuza kumwihora. Ica kabiri Pawulo avuga ko twokwisuzuma ko avuga ati musuzume kw'ikibi mutari ko mucongera kw'ikindi kibi. Uburake mutari ko mubwongera ku bundi burake. Abivuga mu mvugo y'ingereranyo ahanyene ku murongo wa 26 avuga ngo izuba ntirirenge mu kiratsa. Iri jambo ntirisigura ko Pawulo atwemereye kuraka umunsi wose ngo dutangane n'uko izuba rirenga. Iri jambo ririko ryerekana ko kujya umurango uba muremure abakristo turakwiye kwiyubara cyane kugira ngo uburake ntitugume tubwongera ku bundi burake. Ikibi ntitucongere ko ikindi kibi. Paul ngaha ariko atugabisha kutongera ikibi ku kindi, ahubwo ko niyo habaye kuraka turondera mu bishoboka byose uburyo bw'inge n'amahoro yogaruka byihuse. Umutima w'umwana w'umuntu, uyu mubiri n'aka kamere karondera yuko tuguma turatse. Harakantu kakongorera kati bo babangaye hamwe no biheba nihuse bonkengera nivyo ntibazosubira kumpagaci. Harimo uwo mutima w'ubwibone udugu uvuga ati ndaza kubikomeza gushika babonye icondi ntibari banzi. Ivyo rero no mubizera hari gihe bikorera muri bo tukabireka tugahako kajyo kingene ishavu tujongera kwirindi uburake tubwongera kubuntu. Pawulo avuga ngo izuba ntirikarenge mukiratse. Aka kamere katubwira yuko dushaka ko babona ico turi, twebwe ico turi twacitse ivyaremwe bishasha. Identite yacu ntikiri mu nkomezi z'umubiri, naho twogaragara ko turi feble turabakomeye niko Pawulo avuga. Twahindutse bashasha, ntidukwiye guharanira yuko isi tubona nk'abantu b'ibihangange kuko twacitse abakomeye mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Icambere nababwiye babwiye ati musuzume yuko uburake bwanyu butari ko bakoresha icaha. Kubera ko mu burake harimo ubwibone, harimo inzigo n'akazikira, harimo kwipfuriza abandi bibi, harimo kwipfuza kubihora. Ica kabiri ntimwongere ikibi ku kindi, ntimwongere uburake ku bundi. Ica gatatu ku murongo wa 27 avuga ngo musuzume neza yuko mutari ko muha Satani icicaro. Kontekste iyi pasaje ni mwishengero. Mwishengero kimwe mu by'Imana kirubaka n'ubumwe. Twahejeje kubivuga, mugende nkuko ingendo mwahamagawe, mugende nkuko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Pawulo afata verse 16 yose ariko arasigura ngene ishengero rigizwe n'ubumwe. Satani rero nimba hari kintu kimubabaza n'ubumwe bw'ishengero, arifuza ko dutatana kumwe Adamu na Eva bahejeje gucumura batatanye bakagirizanya. Kimwe mu bintu arondera hamwe yoronka akajyo kingene urwanko rwinjira, hamwe yoronka akajyo kingene inzigo yinjira, hamwe yoronka akajyo kingene kudaharira byinjira. Ntaca tokora kugira ngo aducanishemo. Akoresha rero mayeri ahanitse kugira ngo mukura aka gatoya kuri mugenzi wawe wisange wamuhaye icicaro. Ntaca dusome muri Korintoro ya kabiri igice cya kabiri cy'Abikorinto, igice cya kabiri ku murongo wa 6 gushyira ku murongo wa 11. Ngaha Pawulo yari yandikiye ishengero ry'Abikorinto mu cete cya mbere cy'Abikorinto igice cya 5. N'umuntu yari yaracumuye, Pawulo avuga ati uyu muntu ni mu muhereze Satani kuko yarase kwihana. Ariko mu nyuma muri iki cete tubona uyu muntu yihanye. Bamwe mu ishengero baravuga bati ibyo yakoze birakomeye, ntashobora kugaruka mu ishengero. Baranka kumubabarira, Pawulo acabandikira icete mu gice cya kabiri duhere ku murongo wa 6 yerekana ngene batagavye bagomba guha Satani icicaro. Avuga ngo ico gihano abenshi bamuhanye kiramaze kumeza cyo, none nico gituma mukwiye cyane cyane kumuharira no kumwirura ngo umeza cyo ntarengegwe n'umubabaro usagutse. Nuko ndabinginga mukomeze urukundo kuri we. kuko icanteye kubandikira ari iki kwari ukugira ngo mbageze menye uko muri ko munyumvira muri byose ariko uwo muri buharire wese nanje ndamuharira kuko nanje ico mpariye namba hari ico mparira ngihariye ku bwanyu mu nyonga za Kristo kugira ngo Satani ntaronke ica dutsindisha kuko tutayobewe imigabo yiwe Satani afise imigabo yo kugwanya ishengero n'umugambi w'Imana kimwe mu byakoresha ningene abantu batatana ningene abantu bashwana akarondera mu mayeri menshi no mu migabo ingene bisanga bamuhaye icicaro kugira ngo agwanye wa mugambi w'Imana w'umwe bw'ishengero mwibuke yavuze ngo twashize ku mubiri umwe ashaka ica twagiriza ahindura ubusa wa mubiri avuga ati ntaco bisigura ntaco bikimaze kuvuga yuko muri ku mubiri umwe arondera ingene kimwe Paulo yavuga mu maverse 16 ubumwe bw'ishengero abukura Paulo avuga ati musuzume cyane yuko mutari ko muha icicaro Satani kuko afise imigabo yiwe turayizi n'amayeri yiwe turayazi twarayabonye mu itongo rya Edeni twarabibonye kuri Yesu musuzume mugabe yuko mutahaye Satani icicaro ngibi ibintu bitatu byo kwisuzumira ko yuko uburake bwanje buri ko busunikwa nukwera kw'Imana n'icubahiro c'Imana n'ukuri kw'Imana canke ko uburake bwanje buri mwicaha dusuzume yuko uburake bwacu butari ko butujana mucaha kuko mu burake hari ubwibone hari ukujingitwa n'inzigo mu burake hari kwagiriza abandi no kwipfuriza inabi mu burake hari kwifuza kubihora dusuzume yuko mu burake bwacu tutaguma turondera kongera kw'ikibi kukindi uburake kubundi dusuzume yuko Satani tutamuhaye icicaro Imana ishimwe isi rero ya kino gihe yararondeye ingene ibi bintu turiko turavuga yo bimodifya ivuga iti mu bisanzwe abantu ntitwaremwe kumwe hari abantu bafite uburake bwinshi gusumba abandi siko abapsikologi bari ngabamba barira nuko sinanka psikoloji mugabo kubijanye no gukira ku mutima w'umuntu bibiliya yonyene niyifise autorite kubijanye no gukira ku mutima w'umwana w'umuntu bibiliya yonyene niyifise autorite harantu nahamwe murasoma ikintu citwa temperama muri bibiliya harantu nahamwe muri bibiliya mu mirongo nangerageje gusoma imirongo myinshi harahantu muragisoma ico kintu ati wewe ufise temperama y'umukolerike nico gituma kugira ubane na mugenzi wawe gerageza urabizi ko temperama yiwe gerageza twize kinyoma na fwa patati wowe uri umusange mu bisanzwe uvuga byinshi kandi muri byinshi harimo n'ibinyoma rero gerageza bifatanye n'icuri bantu b'Imana iyo identite yacu icitse ico kintu batubwiye citwa temperama haba ari kibazo gikomeye cyane identite yacu bibiliya yatubwiye ubwa mbere na mbere ati mwari mupfuye mwishwe n'ibyaha byanyu mwari abantu mufise ubwenge buhumanye ariko habaye igitangaza cyo kuvuka ubwa kabiri mwambura umuntu wa kera mwambara umuntu mushasha ubu mugwanya kamere n'imibiri yanyu kugira ngo ntikore ibidahimbara Imana bantu b'Imana iri jambo sinarizaniye abakorerike iri jambo ririko ribwira uwizera wese ari muri iki kibanza kuko atagavye ukuraka kwiwe arisanga kwagiye mwicaha kuko atagavye ukuraka kwiwe arisanga ariko akongera ko munyuma sanga yahaye Satani icicaro inosi igerageza guhoya kugira ngo abantu bashobore kubana nimba abantu bariko bagirira nanira ubucuti canke bagomba kugiriranira isezerano ati umaze imyaka utaramenya temperama yiwe nico gituma mwama mwashwanye ivyo bintu ntibihuye n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu wese ari muri Kristo Yesu ahindutse cyane mwigisha mugabo yambaye umubiri kandi uwo mubiri kuri bose atari kubasange atari kubakolerike urafise ngene wipfuze bidahimbara Imana nico gituma abantu bahamagarirwa kugwanya nimba bakubwiye kuri umusange ukavuga ati iryo jambo uyu munsi ntirindaba ugabe cyane kuko Satani aca muri yeri nyene kugira ngo agukure kubiheje Imana icubahiro. Aya mapasaje yose twasomye Pawulo ariko yandikira Abanyefeso bose atagabuyemo abitwa bakorehike n'abitwa ikindi kintu kanaka. Bantu b'Imana, nimba batarakubwira temperament yawe ntukayimenye, ntibikenewe. Ukeneye gushushanywa n'umwana w'Imana kuko wahindutse mushasha. Nimba utarizera, ukeneye kwizera kugira wambuge umuntu wa kera, wambikwe mushasha. Imana ishimwe. None ko duhejeje kuvuga ibijyanye n'isuzuma, twokira gute? Umuntu ashobora kwiyumvira ati n'ukuri turiko turagenda, ndasanga nahaye akaryo mugwanizi, ndasanga naratse vyihuse, ndasanga ibi bintu byanyitanze imbere, kandi ndifuza kugororoka. Mugabo uyu mubiri uracane, turacafise inguvu, kameremere kanje karacafise inguvu ku buryo nisanga ibi bintu by'inzigo by'iyumviro biza kenshi. Bibiliya iratanga inyishu zibiri, nizo nagomba kurangiriza ko kugira ngo nk'abizera dukure mu kumenya, dukure mu kugwanya ibi bya kamere kugira ngo duhimbare Imana. Ica mbere, Bibiliya ivuga ngo umuntu niyihutire kumva ariko atebe kuvuga no kuraka. Nashaka dusome Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 19 na 20. Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 19 gushika kuri 20. Iyi ni inyisho ya mbere Bibiliya itanga kubizera bose. Avuga ngo ibyo murabizi bene data nkunda, abanabizera ariko arabwira, yamara umuntu wese niyihutire kumva atebe kuvuga atebe kuraka, kuko uburake bw'umuntu budakora ibyo kugororoka kw'Imana. Iyo turi mu kibanza aho umuntu ariko aragutuka, kumwe Shimeyi yakurikira Dawidi ariko aramutuka umusozi wose, iyo turi mu kibanza cy'umuntu aho umuntu ariko arakudodobereza ariko arakuvuga nabi, canke kumva makuru y'urusaku rw'ingene bakuvuze, Bibiliya ikidusaba gutekana. Nimutebe kumva ariko ntimunyaruke kwishura. Mwibuke Yesu bantu b'Imana, yaje ngaha muri inosi atacana kimwe afise, yari umugororotsi, ni Imana iri encarne, ni Imana yamanutse yambaye umubiri. Baramuzungurukanye ibisagara bitagira ingene bingana, bamutuka, bamukubita, bamudodobereza, kugeza naho abigishwa bataba bagashavura ati none aba bantu baje kugufata, hamagara bwa bushobozi bwawe. Petero afati inkota akatugutwi umwe mu baje gufata Yesu. Yesu aragutora gusubiza amubwira ati iyo shaka nari guhamagara ingabo nyinshi zikaza zikangwanira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiyakuye ko n'umunwa, bamujanye nk'intama igiye mwibagiro. Murazi intama ariko barayitwara ntigendera ko minduru nk'impene, bamutwaye nk'intama igiye mwibagiro. Yesu araceceka, kandi ibyo bari kubaramwagiriza nta na kimwe yari yakoze. Twebwe kenshi nibyo batwagiriza, nibyo. Ariko Yesu yarahagaze imbere ya Pilato, arahagarara imbere baramutsindisha neza amasinzi n'amasinzi, atacaha na kimwe yakoze. Ariko ntiyiburaniye, ntiyahagurutse ngo agwane nabo, ntiyahagurutse nta kintu na kimwe, yarashitse no ku rupfu rwo ku musaraba. Bantu b'Imana, nimba kijya kintu bariko baramwagiriza ari ca caha cawe c'uburake, ni gute wowe uhaguruka kugira ngo ugwanye mugenzi wawe umufate nabi? Kandi ibyo Yesu yapfiriye byari ibyaha byawe. Umuntu wofeta aba yibagiye yuko ari umunyabyaha kuruta uwo ariko aratsindisha. Ubwibone naho buhagaze butwibagiza yuko twebwe turi babi cane kuruta abo baduhagaze imbere. Bibiliya ivuga ngo ehe muriko murumviriza ndabasavye, ni jambo ry'Imana, nimutebe kukumviriza ariko mwirinde cyane gushoka mwishura kugira ngo ntimusange mwaratse. N'umwanditsi w'imigani avuga uko nyene igice cya 15 ku murongo wa mbere, avuga ngo ukwishura kwiyoroheje guhwamika ishavu, ariko ijambo ribabaza bibyura ishavu. Iyo umuntu yatekanya kumviriza, ndaze hari ibintu binigana muri wowe uyu muntu ariko arakurenganya. Mugabo saba Imana, uyu Kristo nyene yacecetse akumvira Imana ijana ku ijana, niwe avuga ngo mbabarana namwe. Kandi mu bibagerageza nta kiruti cyo mwoshobora kuya, Yesu ari kumwe natwe kugira ngo aduhe ubushobozi bwo kwihangana iyo turiko turarenganywa canke hari amajambo twumvise ameze nabi. Uburyo tunyaruka kwishura ni kigaragaza yuko tugishaka kuduza ya kamere na wa mubiri ngo biduge ku ngoma. Yesu nawe ariko avuga ngo nimubyica ahubwo kugira ngo jewe nganze muri mwebwe. Imana ishimwe. Hari ca kabiri bibiri yivuga kugira ngo dushobore kunesha intambara. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niduharire bagenzi bacu n'igihe batadusavye imbabazi. Mbere rirarenza ko rikavuga ngo tubagirire neza. Bantu b'Imana, ibi si ibintu umuntu akora muri kameremere, ni ibintu dukora kuko twagize ibyaremwe bishaje. Hari ubushobozi bwa mwemwe buri muri twebwe. Ni ijambo ry'Imana ridushoboza kumuzi ku munsi kugira ngo dushobore guharira abatugiriye nabi. Dusubire muri Matayo. Matayo igice cya gatanu ku murongo wa 22. Naho twohera hamwe twari twahereye ku murongo wa 21. Havuga ngo mwarumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice. Uwica abashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Ariko jeho ndababwira yuko umuntu wese azorakira mugenzi we azobashikiwe no gutsindwa n'urubanza. Uzotuka mugenzi we ngo wakijujuwe azobashikiwe no gucika kwiteka. Uzomutuka ati uri gipfu azobashikiwe no gutabwa mu muriro wa Gehinomu. Murabe ngene ibandanye. Niwa janisha kanwa ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari icupa na mugenzi wawe. Usige ishikanwa ryawe imbere y'igicaniro ubanze ugende wikiranure na mugenzi wawe ucugaruka ushikane ishikanwa ryawe wuzure vuba n'ukurega mu kiri mu nzira. Ijambo ryerekana iki? Ryerekana ko Satani kimwe mu strategy akoresha ni kimwe twavuga ngo ikibi ntitucongere ku ikindi kibi. Adutevya kuzura na bagenzi bacu kandi wumva neza ko uje gutanga ikimazi hariho mugenzi wawe uriko wiyumvira nabi canke umufise ko makuru mabi yarakwa impact mu mutima wawe canke urazi neza kugendura mudodobereza umuvuga mu bandi. Ivyo vyose bikaba biri mu mutima wawe ukavuga neza kuje guhimbaza imbere y'Imana. Ico kimazi ntigihimbara Imana. Imana ivuga iti amahoro agaruka gute? Rondera mugenzi wawe kugira ngo mwuzure biheze bikunde yuko ushikanwa ishikanwa itagira agasembo. Imana ishimwe. Nga mu ishengero nico rikwiye kudufasha. Iyo numvise ku ikintu ndi rugingo rwawe ni kubera iki tudashobora kwicara kugira ngo tukiganire nimba cara kubabaje nanje kumbure hari gihe byumvira mu gakiza. Ni kubera iki tureka kugira ngo uwo mururazi ugwire muri twebwe mbone na bimwene data turi kumwe hanyuma bivyare ukugabitanya kandi ijambo ry'Imana itugira ko ico kimaze Imana idashobora kucemera. Ivuga ngo mugenzi wawe ni waba ufise ico ico mwapfuye murondere kugira mubanze mwuzure. Reka kwipresa urondera kuja gutanga ikimazi no guhimbaza. Banza urondere mugenzi wawe kugira mwuzure hanyuma ubone gutanga ikimazi gihesha Imana icubahiro. Abaroma nyene hamwe twasoma Pawulo arongera ko Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 19 niho tuca turangiriza ku murongo wa 19. Avuga ngo abo nkunda ntimwihorane ariko muhe uburyo uburake bw'Imana kuko handitswe ngo guhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko ni kuhoraho agize. Ariko umwansi wawe niyasonza umugaburire niyagira inyota umuhicanywa kuko niwagira utyo uzomurunze kwa makara yaka ku mutwe ikibi coye kukunesha yamara ikibi ukinesheshe icize. Ibi si za mbabazi z'imirenza ko zo kuvuga ngo ndamwirengagije ntaco. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntiwaronka akajya kukumugirira neza. Ikigaragaza ko wamuhariye nuko ushobora kumugirira neza nuko atogira ingorane muri kumwe kugira hanyuma umwirengagize. Nico kigaragaza ko by'ukuri mwema ariko arakora igikorwa mu mitima yacu. Inyishu zibiri ijambo ry'Imana ritanga muri iyi ntambara tubamwe ya misi yose nuko mwema dushoboza guteba kumviriza cyane tukavuga amajambo make. Surtout iyi biriko biravugwa biza kwataka jewe tumbera jewe umuheto utumbereye jewe. Ca kabiri duharirane kandi tugiriranire neza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wahariwe byinshi niwaharira cyane. Ni giki gituma abera bashobora guharira bakanagirira neza ababagiriye nabi? ni kubera Yesu abereka ibigabitanyo byabo ngene byangana. Mwibuke Yesu ari ku musaraba ntiyariko abambwa kubw'ibyaha by'abantu tutazi, yariko abambwa kubw'ibyaha byawe bya bindi uzi mu buryo bwimbitse na twebwe tudashobora kumenya ngaha turi ngaha. Naho tukuzi wowe urafise isuzuma rirenze cyane ryaho uburemere bw'ibyaha byawe bigera. Yesu yarabambwe kubwawe, yarikoreye, ni ukuvuga Imana yaramukubise inkoni za zindi zituma uburake bw'Imana yumva ko bubaye satisfe. Za nkoni yari kugushira ko kugira ngo yumve ko bubaye satisfe nizo yashize kuri Yesu. Ariko Yesu yaratubabariye, uno musa twitabana kandi azotujana mu ijuru dushikirize data turi umugeni atoretse. Nta nziga dufitiye Yesu. Ijambo ry'Imana rivuga ko agumana dusengera, kuko tudashobora no gusenga neza. Yaraje aba muri twebwe, ntiyaduhariye gusa turi ngaha mu isi. Yesu twacitse ibyishimo byiwe. Nimba icyo cyabaye, ni gute turiko turarimbura ku kugabitanya kwacu kimwe kimwe muri ivyo? Nosubira kuvuga ko ntoharira mugenzi wanje. Ivyo yankoreye ntibiri katastrofike, sibirenze cyane ivyo nakoreye Imana. Ko twacumye kukororoka kw'Imana, ariko Imana yahanye umwana wayo kugira ngo iduhereze kugororoka kwayo. Imana ishimwe. Pawulo rero icyo ariko aratubwira ni mugende nk'uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Twahamagariwe kwezwa. Kwezwa rero ni uku, si ibintu by'ukwirengagiza, si ukwiyumanganya, ni ubushobozi bwa mwemwe mu mitima y'abizera. Imana ishimwe. Kandi ibi turiko turabisaba Imana irabidushoboza, irabidushoboza tugashobora kwihanganira bagenzi bacu, irabyipfuza ko yabyanditse, irabishoboye mu mitima yacu kudushoboza, ko yaduhaye umutima mushasha, dukunda ibyagezwe byayo. Iri jambo riko rivuga ati mubabarirane, turagikunze kuko nico twipfuza, turifuza guhimbara Imana. Nimba twifuza guhimbara Imana, tugende nk'uko bibereye ihamagagwa twahamagara. Imana ishimwe.